Abo basirikare bose hamwe na 274 bafungiwe mu mabohero atandukanye harimo ijyangozi mu Rumonge, Mucankuzo, mu Rugigi, Ibururi no mu Rutana ari naho rubanza rwasomewe kwa Mungu heze rukamenyekana kuri uyu wa mbere. Urwandiko rw'urwo rubanza Ijwi rya Amerika ryaronse rwerekana ko urubanza rw'abo basirikare rwamaze ikiringo cy'iminsi 28 rwatanguye kuburanishwa mu mizi kuva itariki 22 z'ukwezi guheze kwa gatanu gushika ku ya 18 z'uku kwa gatandatu, bafashwe kuva mu mpera z'umwaka uheze gushika mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka. Bose bakuwe mu buseruko bwa Congo aho bari barungiswe gufasha igisirikare cya Congo kurwanya umuhari M23 urwanya iyo leta. Mwido nido jirubanza baburanye bavuga ko igihe bajanwa muri Congo batari babwiwe neza igikorwa bagiyemo. Abafise amapete yo kugwego rw'intwazangabo bagerezwa ko aribo bagumuye abasirikare bato bato. Abo nabo harimo abakoloneli bakeya, abamajoro n'abakapitene, bavuze ko bisunze ingingo y'ibyirizo bashingiro mu kwanka ayo mategeko. Nk'uko amasoko yacu abitubwira mu majambo yabo, bavuze bati icyambere cyadutangaje no kutwambura impuzu ziriko idarapo y'igihugu twarahiriye kugwanira, bakatwambika impuzu ziriko idarapo y'igihugu cya Congo kandi aho indahiro yacu ivuga kuri ico gihugu. Ica kabiri ni intambara badutwayemo kandi tutayiseguriwe neza ngo tumenye n'inyungu tuzokurayo izarizo. Uwundi musirikare w'ipete rya kapitene atafashwe ahubwo yahungiye mu kindi gihugu kibanye c'u Burundi, yatubwiye ko banse kugwana kubera atabikoresho bikwiye bari bafise, atanyungu u Burundi bufise muri iyo ntambara, atansiguro zikwiye zatanzwe ngo umusirikare yitegure ku mutima. Ati byo byari gutuma dutsindwa kuko atangoga canke gushaka bikwiye twari kuba dufise. Umushikirizamanza wa gisirikare yagirije abo basirikare 274 kugarariza amategeko y'umukuru w'igihugu kugumuka no guhemukira igihugu. Babiri muri bo bagizwe abere, abandi bagabugwamo imice itatu. Igice cya mbere cyahanishijwe umunyororo wo gufungwa imyaka 30, abagira kabiri bazofungwa imyaka 25, abandi nabo bafungwe imyaka 20. Bose bazotegerezwa gutanga ihadabo ingana n'amadolari 500 y'Abanyamerika. Abo basirikare bariyamiriza ubwo baciriwe. Mu rubanza bateguye ko bageretswe ko icyaha c'ubusa kuko ku bwabo banse gukurikiza itegeko ribi nk'uko ibwirizwa shingiro n'indahiro yabo ibibasaba. Basigura ko bataronse n'umwanya ukwiye wo kwisegura. Kuva urubanza rutangura nta n'umwe yari afise umwunganira. Umuryango w'umwe yakurikiranye ubwo rubanza kuva mu ntango yavuze ko uwabo be na bagenzi we bazokunguruza urubanza. Uwo muryango uvuga kandi ko urwo rubanza rwaranzwe n'ibihushane kandi ko atabutungane bwatanzwe. Uwo muryango ugasaba amashirahamwe mpuzamakungu guha abo basirikare abashingwamanza. Umwe mu bahanana gateka kazina muntu akaba n'umushingwamanza mu masentare mpuzamakungu yakurikiranye urwo rubanza ararunegura. Maitre Gustave Niyonzima kuri mikro y'Ijwi rya Amerika.
Abo basoda bose ntibigeze baronka abashingwamanza les avocats bababuranira, yaba bagifatwa yaba muco bitwa interrogatoire mu ifunga ryabo, kandi n'igihe batoba bafise amafaranga yuko bishura bakantababaha ico bita les avocats commis d'office. Ivyo rero ntibigeze biba, ni ibintu rero bigayitse. Hama ibwirizwa shingiro baravuga neza bati ingabo z'u Burundi iyo zigiye hanze y'igihugu harabandi bazi kigiye kugwana, umukuru w'igihugu ategerezwa gusaba uruhusha inama nshingamateka. Siko vyagenze rero, abo basoda bari bafise ububasha bwo kwanka ku executa l'ordre manifestement illégal.
Umukuru w'igihugu akaba na kizigenza mu ntwara miheto president Evariste Ndayishimiye mu kiganiro aheruka guha abanyagihugu ari mu ntara ya Cankuzo, we wasa n'uwari yaramaze kubatira urubanza imbere yuko baburana.
Igisoda kirafise amategeko yacu, niyo wase kuja ku hari umuntu murungika kuri garde agacaja kunywa inzoga arahanwa kuko kirafise amategeko. Umva rero iyo muri misiyo yanyu hakaba ubaye indisipline icambere umugarukana ku murongo, kuko hari abantu hamurunturuntu uba i Congo, uba Somalia, uba Central Africa, hose baraharwa kuko inteko ni imwe igendera ku mategeko.
Iruhanda yabo barayi baciriwe urubanza hari nabandi muhari M23 wabuze ko wafashe miri ku rugamba mu ntara ya Kivu ya ruguru. Umuvugizi wo muhari M23 yabwiye ibinyamakuru byo muri Kongo no mu Rwanda ko igihugu cyabo arico Burundi n'icabakenera kizobahabwa. Yamarabo igisirikare cyo Burundi kivuga ko atarabaco. Ijwi rya Amerika ryahamagaye umuvugizi w'igisirikare cyo Burundi General de Brigade Gaspard Baratuza ariko ntiyitabye telefone yacu. Twamwandikiye n'ubutumwa biciye ku buhinga ngurukana bumenyi bwa WhatsApp ariko naco yatwishuye. Raporo y'abahinga ba ONU muri Congo yatangaje mu kwezi kwa mbere uyu mwaka igaragaza ko Burundi bwari bumaze kurungika abasirikare barenga 1,000 mu mpisho gufasha leta ya Congo guhasha abagwanya ubutegetsi bwa Congo bo mu muhari M23. Pierre Clavier ni inkuru ku bw'ijwi rya Amerika.